Mariko ikigabane cy'icumi na rimwe. Bageze hafi Yerusalemu, bashikira Betifage ni Betaniya ku musozi wa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa biwe, arababarira ati:
muje muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamwo muca mubona inyana y'indogobe iziritse ata muntu yigeze kuyigenderako, muyiziture muyizane. Kandi nihagira uwubabaza ati: ivyo mubikoreye iki? Mumwishure muti data bujani wayigoma. Uwo mwanya arayirunga ikino.
Baragenda basanga inyana y'indogobe iziritse iruhande y'irembo ku nzira, barayizitura. Bamwe mu bahagaze barababaza bati:
mukora iki ko muzitura iyo nyana?
Nabo babishura nk'uko Yesu yababariye, barabareka. Bazana iyo nyana aho Yesu ari, bayishyira ku impuzu zabo ayicarako. Benshi basasa impuzu zabo mu nzira, abandi basasa amashami y'ibiti ayo baciye mu matongo. Abari imbere y'iwe n'abamukurikiye barasemerera bati:
Hosiyana, ashema ashimwe mu izina ry'Uhoraho, ubwami buje bushimwe, nibwo bwa sogokuruza Dawidi, Hosiyana mu ijuru.
Ashikiye Yerusalemu yinjiye mu rusengero, maze ahejeje kweraguza byose kuko bwari bugorobye, arasohoka aja i Betaniya ajanye na bamwe cumi na babiri. Bukeye bamaze kuva i Betaniya, yumva arashonje. Akiri kure abona umusukoni uriko amababi, arawegera ngo kumbure yogira ica usangako. Awushitseko ntiyagira ica ubonako atari amababi, kuko kitari igihe co kwamaca umusukoni. Arawubwira ati:
ntugapfe hari uwuriye ku nsukoni zawe uhereye ubugashitsi ibihe bidashira.
Abigishwa biwe baravyumva. Bashika i Yerusalemu, yinjiye mu rusengero, atangura guhindira hanze abarudandarizamwo n'abaruguriramwo, ahenura imeza y'abavunja amahera n'intebe z'abariko baragurisha inuma. Ntiyakundira umuntu n'umwe guhita mu rusengero atwaye ikintu cyo mu bikoresho. Arigisha arababwira ati:
mbega ntibyanditswe ngo ingoro yanjye izokwitwa inzu yo gusengerwamwo n'amahanga yose, ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi?
Abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe babyumvise barondera ingene bomwica, kuko bamutinya, kuko abantu bose batangazwa n'inyigisho ziwe. Iyo bugorobye yamava mu gisagara. Bukeye mu gitondo cya kare, bariko barahita babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Petero yibutse aramubwira ati:
mwigisha, ehe wa musukoni wavumye wakabiranye?
Yesu aramwishura arababwira ati:
mwama n'ukwizera Imana, ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uwo musozi ati: shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikogwa azokibona. Nico gitumye ndababwira yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Kandi nimwahagarara musenga, nihaba hari ico mupfa n'uwundi, mukimuharire ngo sowo mwijuru nawe abaharire ibyaha byanyu. Ariko nimutaharira abandi, na sowo mwijuru ntazobaharira ibyaha byanyu.
Bongera ku Yerusalemu, akigendagenda mu rusengero, abaherezi bakuru, abahinga b'ibyanditswe n'abashinga ntahe baza kuri we, baramubaza bati:
nubasha ki bugutera gukora ibyo, canke ninde yaguhaye ubwo bubasha bwo kubikora?
Yesu arabishura ati:
nanje hinge ndababaza ijambo rimwe mu nyishure, heze ndababarira ububasha bunkoresha ibyo. None ukubatiza kwa Yohana kwaturutse mu ijuru canke se mu bantu? Ni mu nyishure.
Baravugana bati:
nitwavuga ko ari mu ijuru. Ahava tubaza ati: ni gihe ki cababujije kumwemera? Ariko mbega tuvuge duti ni mu bantu?
Batinya abantu, kuko bose biyumvira badakekeranya yuko Yohana yavugishwa n'Imana. Bishura Yesu bati:
ntituhazi.
Yesu arababwira ati:
nuko rero nanje sindababwira ububasha bunkoresha ivyo.